turimo mwonga wa Kanyemvuvyi utera wegereza umwonga w'uruzi nkokoma rugabura komine utaganzwa na komine Rango ziri mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu barimiye muri uwo mwonga bavuga ko ataco bawuzigamwo mwisarura gyimirije.
Ahaye tukari mu muceri urabona waratwawe nakajumpu twahe twateyo kariko bakarasigaye twokwifashe karatwawe nyene. Nje nibaza yuko nkamwe mu bishoboye yuko mwo tukarukira ko mafungura nabi nabura nibyo wibonera nta n'umuri mubona urabibona
no kumutumba ni nkuko. Kuko rinovu ryamanutse riva kumutumba. Kuko nabari barimye mwe hakajumu karatwawe oya inzara yoyubu yarinjiye nani bindi kuko nka twebwe dutunzwe nakajumu uko kumutumba hakuru rero barakarin ino mvura ica iragatwara ariho imyonga yuzuriwe nkuko
musabiki
twebwe ababishoboye bo nyene boraba bakadufasha.
Iruhande yo gutinya inzara abanyagihugu bavuga ko bashobora guhura n'ingorane zo kuriha ingurane basavye mu mashyirahamwe bashira imitahe yabo mu gitegwa cy'umuceri. Ubu mutama twamusanze aho acukura umusenyi muruzi akagoma rugabura komine Rango ku mutumba wa Rubungu na komine Mutaho ku mutumba wa Mushikanwa.
Umva he yaheresa munani ibinyusa hindwe aha yo kuri mutu kuri mwungu yu ni ukuvuga nti babo hakuno no haku abone imirima y'imikeri yatwawe imirima y'amasaka imirima y'intore imirima y'amashu byinshi byinshi byimbwa mu ngabyo nta kimwe cyaswe kuboneka ngaha aha ngaha ingore cyane cyane zababaye hari abantu bari bagiye gutora amafaranga y'ingurane aya mafaranga y'ingurane bari bemeye ko bazuye ariha basaruye umwimbu w'umuceri none urabona kugira ngo bazubona nk'aya mafaranga ngenda banabizokora urabona nk'umuntu hari uwo baha ibihumbi 50 60 80 banyuma niwe yaronka 3 abo bose urumva kandi ni umwe ngo uyu abo bose urabona ingorane zashetse habihe.
Komine ya Rango iri mu makomine yasinzikajwe cyane n'imyuzure y'imvura. Umustanteri w'iyo komine Harerimana Suavisi avuga ko abanyagihugu arongoye bakozwe ko niyo myuzure asaba ko abagira neza babishoboye bubagarukirako.
Ubisanzwe abanyagihugu bari mu kangaratete kuko igitegwa cy'umuceri cyari kigize iminsi gikibasahiriza ariko heshubu haratwawe abo banyagihugu barifumbereje ariko ibiri ku mitumba muri no minsi kubera imvura irikiragwa neza inyuma y'iyo mvura abo banyagihugu babaye mu buryo bubaye bishobotse buza kubagarukirako kuko muri no minsi turabona naho babayeho nta muntu arapfa kubera inzara ariko mugati turabona ko bashonje.
Imvura yaguye ikono na vyinshi cyane ni yaguye itariki 20 z'ukwezi kwa mbere uwo mwaka turimo aho yaciye n'ibiraro bitari bike mu makomine yo muzindi ntara zihana urubibe n'intara ya Kayanza naho nyene haraboneka ibisigarira vy'imirima yononekaye. Aha twotanga karorero nko muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega na Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi mu mwonga w'uruzi Ruvubu mu Kayanza. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.